Mwaramutse nshuti mwese mukunda ikiganiro cerekeye ivyiyumviro mushikiriza ijwi rya Amerika mwebwe abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika. Uyu munsi rero tugiye kuvuga cyane cyane ku gihugu cya Mali, nkuko mubizi harabaye kudeta, haca hatangura n'ingwano, ingwano mu gihugu, eka haraba imirwi yitwaje ibigwanisho, yaba imirwi y'abasilamu, yaba n'indi mirwi yindi, gushikaho iyo mirwi ifata ibice bibiri bya gatatu by'igihugu. Ubu rero hakaba hariho ikibazo cy'uko ishyirahamwe CDAO rirungika abafasha abasirikare ba leta ya Mali kugira ngo barabe ko basubira kwigarurira ivyo bice byose by'igihugu byagiye. Igihugu cya Mali nk'uko bisanzwe bizwi cyarasavye cyane cyane ibikoresho n'ubuhinga bwo kurwanira mu kirere, kikaba kivuga ko kidakeneye abasirikare, kikakenera izo mfashanyo. Rero uyu munsi muri iki kiganiro turi kumwe n'umushingantahe Fredy Nkurikiye, akaba rero muri iki gihe ari mu gihugu cya Mali ku murwa mukuru, eka n'izindi ntara zose zo mu gihugu aguma atembereramwo. Nashaka rero utange tubwire Fredy Nkurikiye ukuntu umutekano wifasha muri iki gihe. Haravugwa amakuru yuko CDAO ngo twabivuze iri kwitegura kurungika inteko. Nashaka mutubwire umutekano wifashe gute, abanyagihugu bamerewe gute, eka ibintu byifashe gute muri iki gihe mwe muri
ego nagira nakoze bicho kibazo yabire nuko imbere yuko ubutegetsi buhinduka mu kwezi kwa gatatu, ingwano yari yasanzwe itariki 12 z'ukwezi kwa mbere, hanyuma abasoda rero barahita n'abagumuka mu kwezi kwa gatatu basaba ibikoresho kugira ngo barwanye abateye mu buraruko bw'igihugu. Ni naho uwo mugumuko w'abasoda waguyemo guhurira ku butegetsi, hanyuma ubu rero muri kino gihe icyo navuga ni uko imbamako umutekano sinavuga ko ari wose muzabe nta ruhagarara ruriko. Ikigoye gusa ni uko abantu bafite ubwoba kuko hari abateshejwe ibyabo benshi, hari n'impunzi zitari nke zivuye muri icyo gice cy'uburaruko bwa Mali. Aho rero murundo buraruko bwa Mali niho hari impunzi zitari nke, irimwo intagondwa z'abayisilamu, irimwo abicanyi, abambuzi n'abandi basuma bitwaza idini rya isilamu kugira ngo bonone ibyo bonona muri icyo gice cy'igihugu. Ubu rero ibya CDAO nabyo nibaza yuko aho biteye ntibashoboye kumvikana. Hari inama yari kurabera Abidjan itariki 12 z'ukwezi kw'icyenda, ntibashoboye kumvikana kubera yuko igihugu cya Mali cyifuza ko abasoda bazaza kugifasha boja gusa muri ubwo buraruko. CDAO nayo ikagira ati bishoboka ko boguma mu buraruko, karategereje yuko bamwe baza ku murwa mukuru Bamako kugira ngo bashobore no gutunganya mu by'igisoda ingene bafasha abanyamali kugarura icyo gice cy'ungaruko batanu. Nuko byifashe hariho inama izoba mu itariki 26 i New York izo haba hihweza ikibazo cya Mali.
Turetse icyo kibazo cy'umutekano imbere y'uko duha ijambo abashingantahe twatumiye ngaho abandi mu kanya ndababashikiriza, ndashaka ndabaze abanyagihugu bifashe gute, barafite ibifungurwa, amazi ariho cyane cyane muri izo ntara zisagirijwe?
Izo ntara zisagirijwe ukuri biragoye, nta fungurwa agire kuko n'imvura ntiyari yabaye nziza kuzuba kumwimbuka bumutse rwose. Izo rero n'ingorane zikomeye, hanyuma nk'abana bajya mu mashuri byakunze ko batangira ishuri, aho batangira ishuri mu gice kimwe cya Gao kubera ibyo ntagondwa z'abayisilamu, baratangira ishuri muzabo abahungu kwabo, abakobwa kwabo, nk'uko babivuga bifunze shariya, itegeko ry'idini. Muzabo rero kundi na leta ya Mali nta kundi ashobore kubigira, yarabyemeye kugira ngo abo bana bashobore kwiga. N'abanyagihugu urumva yuko birateye impungenge nyinshi.
Fredy Nkurikiye, turi kumwe n'abandi bashingantahe ngaha baje kuri telefone, turi kumwe na Professor Fabien Cishahayo ari muri Canada, turi kumwe kandi n'umushingantahe Deo Hakizimana akaba ari Geneve mu gihugu cy'u Suisse, nawe nyine ndibaza ko bafise ibibazo kubaza. Nashaka kuba umuramukanyi bwa mbere na mbere.
Amahoro.
Ufise ikibazo ashobora gutangura kubaza, reka dutangure kuri Deo Hakizimana.
Jenda ikibazo mu minsi iheze twarabonye ibyabaye mu bihugu bya Afurika bimwe bimwe nka Libye, Egypte, muri Tunisie, muri Cote d'Ivoire. Hariho abasigara ibi bati mbega umunsi umwe abanyafurika bazomenya gushobora gutunganya ibibazo biri mu bihugu biri mu ngwano nko kwa Mali. Mbe Fredy, ubona Union Africaine ubuye yerekana yuko iriho kandi ishobora gufata ingingo zirashe zofasha igihugu Mali gusubira kuronka amahoro.
Fredy,
kuri icyo kibazo nabambeshe ndabwiye ko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika rifite ikibanza kiboneka, ahubwo bari basabye CEDEAO, ishyirahamwe rihuza ibihugu byo muri aka karere, yuko ariyo yofata umutwe w'ibihugu byo gufasha Mali. Umugabo nk'uko tubibona, CEDEAO irafite ibyiyumviro yashobora gufasha mugabo nta buryo ifite. N'ishyirahamwe rero ry'ubumwe bwa Afurika ni ingorane rifite, ushongeye ko nuko ryari ko rirahindura abategetsi mu bihe rero byo guhindura ubutegetsi, ibihe usanga atamuntu n'umwe ashobora gufata ingingo ziboneka bajya imbere afata ingongo. Ibyo rero biraboneka, ugaca wongera ko ikigira gatatu yuko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika rimaze nk'imyaka irise ingorane cyane mu buryo ritunganya inyishu mu bihugu biri mu ngorane, ubere muri Cote d'Ivoire, ukaraba muri Guinea Bissau no mu bindi bihugu bimwe bimwe, urabona ko hari ingorane za politiki irashe y'ugutora inyishu.
Mushyirahe Fabien, hari ikibazo mufite?
Yego, jewe nkubwiye umuntu arazi cya gihugu cya Mali umenga gitwago n'abantu babiri, President Yakunda Hamana Ntuze na General Sanogo. Nibaza yuko ivyo vyabituma abanyamali badashobora kubona neza ico bakeneye.
Ingorane nuko sibabiri gusa, mu ruhande rumwe harimwo Jonkunda Traore, urundi ruhande hariyo Kapiteni Ntangari General Kapiteni Yahya Sanogo, hariyo n'uwa gatatu umushikiranganji wa mbere Sheikh Modibo Diala. Abo bantu batatu rero umwe wese mu bisanzwe ari gukurikira umurongo Jonkunda aciye, kuko niwe iryizwa nshingiro riha ububasha bwo kuba umukuru w'igihugu ufata kibanza. Ariko rero turabona yuko umusoda Kapiteni Sanogo bisa n'uko byanse ko ashobora gufata ikibanza kiwe mu gisirikare. Hanyuma mu ruhande rundi umushikiranganji wa mbere Sheikh Modibo Diala nawe kubera ngira ngo n'abanyepolitiki batakinyemeramwo bavuga yuko ibyo akora bitabashimisha, ubona ko umenga arafite umurongo wiwe yisangije n'ingene atunganya ibya leta ya Mali. Aho rero abo bantu batatu bashoboye kumvikana ni nabyo biriko biratuma tutabona neza inzira igihugu cya Mali cyifuza yuko bagifashamo, kubera ko hariho bimwe bavuga nk'ibyo kugarura icyo gice cy'uraruko gitwagwa n'abayisilamu yemeje ntagondwa, mugabo nta buryo igisoda cyabo gifise. Ubwo buryo buzova mu bihugu bibanyi, buzova mu bihugu bya Buraya cyangwa Amerika. Mugabo rero mu gihe bariko batera imfashanyo, urabona ko umenga n'inzira bayisabamwo n'inzira itumvikana. Aho rero niho bigoye kumenya icyo Mali yifuza koko. Ikindi nakubwira ko cya nyuma ni uko hari ibibazo byinshi byerekeye ndetse n'ingene ubutegetsi bwotunganywa bushasha. Ibyo rero hariho ababitinya, abanyepolitiki babitinya, kuko murazi yuko hari umugwi muri imwe iri muri ubwo buraruko wari wavuze ko icyo gice cy'uraruko ciye mpuye kuri Mali, akaba ari umugwi MNLA yavuze yuko icyo gice bise Azawad kironka intare kuyikurikira naho atagihugu na kimwe cyayishigikiye.
Iyo ngingo umurwi MNLA ubara yumvikanye ko n'undi murwi w'abayisilamu nawo nyene ufise uruhare ruhambaye cyane rwose muraruka.
MNLA ni umurwi wenyine ubivuga, mbere uwo murwi MNLA uhunya abawutwara bari bagaduze muri Burkina Faso, ngaha anya muri Mali ababoneka cyane n'abatwara iyo migwi y'intagondwa, mbere babiri bakomeye n'abava mu gihugu cya Algeria Abuza Eyed na Bel Mokhtar. Abo bantu babiri rero akaba ari abantu biyerekanye bidasanzwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi byo kunyereza abanyamahanga muri iyo myaka itatu iheze.
Urakoze. Je nawe se ikindi kibazo, murabona barya abantu bateye muri Mali baje bamuka muri Libya, muribuka yuko inteko za OTAN arizo zakuye Kadhafi. Abo bantu rero baca batumbera baja muri Mali, none muri OTAN canke muri Nations Unies nta kintu bavuga cy'ukuntu bashobora gufasha Mali kwivuna.
Iyo nama yafise ku itariki 26 z'ukwezi kw'icenda, kubera yuko bari basabye ubwa mbere Mali yuko ivuga icyo ikeneye ngo bayifashe, hanyuma basaba yuko Mali yokwandikira CEDEAO. Ubu rero ibyo bikaba byarabaye nk'uko batashoboye kumvikana. Ubu rero iyo nama izoba itariki 26 nisho akuzotanga ivumbero z'ukugena yaba ishyirahamwe ry'amatungo emi igi hamwe na OCA mbere n'ishyirahamwe ry'abanyaburaya kubera hasaba ibintu by'uburyo n'amafaranga nibaza yuko bashobora kuzogica
ashyize jyewe ngira ngaruke ku icyo kibazo nabaza kijyanye n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ariko koko ubu uye ko bamaze kugena ujejwe komisiyo irongoye Union Africaine umufasoni nkosazana wo muri Afurika y'Epfo kandi igihe bamutora twarumvise yuko abatari bake barishimye none ubu koko Union Africaine kuvi ya Addis Abeba nta kintu iri kwirakora kugira ngo ijwi ryayo ryumvikane muri iki gihe
nta kintu jewe aho nshikana ndabona atari uko nibaza ko mu nama y'itariki 26 ari umuntu wabyaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ikindi ni uko nahuye mu kwezi kwa gatanu n'intumwa z'iryo shyirahamwe bari Bamako ubundi nk'uko nari nabivuze umutwe w'abatora icyo kibazo bari wawuhebeye ishyirahamwe federale naryo rica risaba umukuru w'igihugu cya Burkina Faso ko areba umuhuza ubu rero yari cyane kugira ngo avugane n'ibindi bihugu ingene babigenza muri iyo nama izobera New York muga ikintu kitokwibagira ni uko hari mu bihugu bibiri bihambaye bisa n'ibica icyo kibazo igihugu cya mbere ni Algeria yanduye kuva mu 90 ariyo ihuza iyo migwi iri mu buraruko na leta ya Mali n'igihugu cy'Ubufaransa gifite inyungu zitari nke mu gihugu cya Mali no muri aka karere twita Sahel kubera ari mu bihugu bakoronije ibyo rero nibaza ko ari ibintu bibiri kwamiza kw'amaso kuko n'ibintu nabyo ni biri mu bishobora gufasha kugo iki kibazo kigorana
ikindi kibazo mfise ni ca perezida Amadou Toumani Touré urazi ko bamukomboye nkuru numvise nuko yabaye muri Senegal hari icyo yaba ariko arabivuga ko ibyo biriko birashika
Amadou Toumani Touré ari muri Senegal nari numvise yuko yaba ari mu gihugu kibaye ca Mali mu nzira iheze ariko nibaza yuko muri kino gihe wewe nibaza ko icyo yakora kumbure ni ushobora kubyitsinga kandi gatoyi kuko baramwagiriza ko ari butwa ari we yanatumye kubera guverinance itari nziza rero yanatumye ibyo ndwara zose zishika na cyane cyane ni kudafasha igisoda kurenka uburyo hakiri kare nuko yameze nk'ukura leta abasirikare n'abasirikare ba leta muri ibyo bice by'umwaruko by'igihugu agahebera icyo kibanza abagira amatrafike yose abadandaza urumogi abo batwara abantu niyo bajya kubanyegeza mwarumvise Boeing yari ifise urumogi kokayine yaguye hafi ya Gao mu 2009 baramwagiriza rero yuko yari yarabaretse abo bantu bakimenyera bagahava aribo banafata ubutegetsi n'icyo gice cy'umwaruko bwa Mali
hari ikibazo cya nyuma nagomba kubaza twavuze bose twavuze abanyafrika turavuga amashyirahamwe mpuzamakungu mbega abanyamari bo babyumvira ku iki kuko hari abo twabonye muri iyi minsi ibiri heze babaza mu abamenyeshamakuru babaza bagaca bavuga bati ibyo byose bariko baravuga mu manama ngo ntacyo bizoshika ko ngo bamababesha nango bamaduhenda none ngaho muri Mali ibamako abanyagihugu bo muri societe civile dufata karorero nta kintu bavuga nta kintu baterera ngo bavuge bati igihugu cyacu twifuza yuko cyogenda ukunuko
ibyo bigere ntibarabigira ko muba harimo abagerageza gutanga ibyiyumviro hirya no hino icya mbere navuga ni uko abanyamali bisa n'ibyabarengeye byabashyikiye ubona umukuru w'igihugu bamukombora ama mu minsi icumi ibice bibiri kuri bitatu by'igihugu bikaba byamaze gufatwa n'abandi bantu ariko bigere n'abanyamahanga benshi ibyo bisa n'ibyabateye ubwoba byaragize shock ikomeye inzira kabiri ni uko bafitishamo cyane abanyepolitike babo yuko babahenze nibyo nahita mbavuga kuri na perezida Touré inzira gatatu ni uko mu bihe nk'ibi by'ingorane utarabona neza aho ubutegetsi buri hari igihe usanga abantu n'umwe wese mu gihandu kiwe agerageza guterera icyo ashoboye mugabo ntiharashobora ibyo byiyumviro byose by'uko bijya hamwe kugira ngo bagire bati mali yoza muri iyi nzira nabyo nacyo ndababwira ko barategekanye gutunganya ibiganiro byo fasha kwa ingene mali yegeye bimeze bitunganijwe mugabo hari ibibazo bimwe bimwe bishyatera ubwoba nibaza ko bakira guhava batanga kuganira nk'ingene botunganya gushasha ubutegetsi bwo muri mali biruko ibibazo bya autonomi ibibazo bya federation cyangwa imbere ibibazo bya independance n'icyo gice cyo mu rwanda.
Mu gusozera Fabien, hari ikibazo mufise?
Nimaze iminsi mbona mu mateleviziyo yuko muri kariya karere inzara iri kwica abantu kugafana, ariko abantu ntibaratangura gupfa benshi, ariko nibaza yuko n'ikigoyi cyaramaze gutera kubera ubushuhe, ibyo bari byo hameze gute?
Ubu ni mu gihe cy'imvura, aho ingorane zahabaye ni uko imirimo yaswawe, hanyuma iyo ni ingorane ya mbere. Iya kabiri ni indwara zagutse, hanyuma iya gatatu ni uko mu mwaka uheze nta mwimbu mwiza waronse kubera ibyo bintu bitari byagenze neza, ku buryo n'ibihugu byo mu karere yaba Niger yaba na Burkina Faso byari bisanzwe bifite ingorane z'umwimbu muke. Ubu rero ibyo bihugu byakira kwifasha ari bibiri impunzi zishika ibihumbi 175 hafi na bitanu by'abanyemari, wongereje ku benegihugu babyo bari basize ingorane z'inzara, wumva yuko ari ibintu bigoye. Amashyirahamwe mpuzamakungu yari yagerageje kwiyungunganya, mugabo umengo benshi baranyuza muri Siri baraba cyane ibiba muri kano karere ka Sahel.
Mu gusozera Fredi, hari Fabien yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyerekeye ibigwanisho byaba byavuye muri Libi, eka bikaba byakoreshwa muri iki gihe muri iyo ngwano yo muri Mali. Hari ikintu kimaze kwibonekeza cemeza ayo makuru muravye cyane cyane n'umuraruko?
Yego, ibyo onye nibyo yuko ari ibiganisho bitari bike byinjiye mbere bagiye abavuye muri Nigeria bakaha muri Niger, nibyo bitanije cyari cyabatse ibiganisho, ariko abatashe bajya muri Mali leta ya Mali muri icyo gihe ntiyari yashimye ko bakagira ibiganisho. Rero abantu benshi bagira bati ibyo nibyo biganisho byatanguye intambara mu kwezi kwa mbere itariki 11, ariko rero uraje ubu ntangwano iriko iraba kuko abo bantu bavuye muri Libi iyo migi yose nta mukiza w'amari asigaye muri ubwo buraruko, nta muntu n'umwe aragwamba kuva itariki 34 y'ukwezi kwa gatatu gushika itariki 3 z'ukwezi kwa kane. Icyo gice cyose yaba rege yatombutse na Sudan abo bantu bari bamaze kuhafata hose. Urumva rero ubu ntangwano twebwe akwiriye kuko nta muntu n'umwe yaserarwana, mugabo birashika ko hagati yabo bagwana bapfa ubwo busuma bwabo ari abapfa droge cyanke ibiyariro umutwe cyanke ikindi, mugabo nta ngwano iriho n'abasoda ba Mali kuko nta musoda n'umwe asigaye n'icyo gihe.
Fredi Nkuriki, turagushimiye cyane rwose kuri aya makuru uduhaye, eka amakuru uduhaye uri mu gihugu cya Mali aho mwaduhaye amakuru ahambaye cyane rwose. Ndabashimiye namwe bashingantahe Deo Hakizimana na Fabien Cicahayo, mwashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose, ibibazo byaronse inyishu zitomoye zizotuma n'abadutega amatwi eka bashaka kumenya ibiba mu gihugu cya Mali muri iki gihe baronka amakuru y'imvaho. Ndabashimiye cyane rwose, mwakoze.
Mwakoze namwe,
turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cy'umunsi, mwakoze.